inyuma y'iganwa ku rwego rw'amakomine hakaboneka abana babiri kuri buri komine bazoserukira intara abana bamenyesha makuru babiri bazoserukira buri ntara bamenyekanye ni mu iganwa rya nyuma ry'ijonjora ku rwego rw'igihugu ryabereye mu gisagara cya Gitega abo babiri bazoserukira buri ntara bamaze kumenyekana ntibatevye kugaragaza umunezero wabo ndetse bakizeza abandi bana ko bagiye kubagirira akamaro kanini ndashimiye Corinne wo mu ntara ya Kirundo arafite icyo yifuza gushyira imbere mu mwuga wiwe n'umumenyesha makuru w'umwana
ibyo ashaka nyene ni ibijanye n'ibintu by'agateka k'abana nyene numva ari byo bintu nashaka kunganira aha mu Burundi agateka k'abana nibaza yuko hariho nyene niko tutarashika kuko hari abana bafatwa ku nguvu ntibaburanigwe hari abana babimpfuvyi ugasanga ntibagira icefo na ruguru
giruko ushaka Emmanuel wo mu ntara ya Muyinga atabana bazoharonkera koyoko
hariya nk'abana bashobora kuvuga ati jewe nk'ibibazo by'iwanje usanga ntafise ukuntu nobishikiriza ugasanga nk'abajya abajournaliste bakuru ugasanga nta bintu boza kubabwira ariko uri umwana biroroshye yuko mwoganira n'abandi bana mugenzi wawe hama nawe ukagira icyo ushikirije
ndayizere Edgar wo mu ntara ya Kayanza nawe ati
kero wa mwogotera imbere nogerageza kuza ndavuga amakuru ariyo kandi yizewe jewe mu bisanzwe nsanzwe ndi umuntu akunda siporo byongyohera mvuga nk'amakuru y'inkino kuza ndishikira nko ku bibuga bibera ko imikino
Jome ndikuriyo umuyobozi mukuru mushikiranganje bujeje byo kumenyesha makuru arashimye kwijyoyiganwa ryagenze ariko akavuga ko akiragahaze kugwaruka kubijanye no kumenya ibibera ijya nino
nibyo agahaze kariho ni nayo ntumbero dufise y'ugukaburira ugwaruka gukwirikirana cyane ibivugwa mu gihugu gukwirikirana ibivugwa mu bihugu biduhana imbibe ikaba kagira urubumenyi muri rusange gutuma bashobora gukwirikirana uko isi birikiragenda nivyo bizobona bafasha no kubaka igihugu cyabo hama rero hari hagahaze kubera amanota twaravye kiretse intara ya Cibitoke yaronse amanota meza cyane dufate 38 wa mbere 40 abandi na manota hagaze hagati ya 15 na 23 ku 40
abana bamenyesha makuru twari tumenyereye ko ari gikogwa ishyirahamwe UNICEF yari menyereye itunganya ariko n'ubwa mbere igifatanije n'urwego rwa leta kuva mu makomine Jerome Ndikuriyo yavuze igituma leta yagikurikiraniye hagufi
hari imigambi irangurwa ifashijwe n'uburyo bwa UNICEF ariko uko twari twagiye turabibona nuko uwo mugambi warimo akanenge abo bana batogwa mu ntara zitarenga 5 ariko ubu twashatse yuko uwo mugambi ukwiri igihugu cyose twarashatse yuko habamo umuco mu gutanga ibyo bibazo no gutora abo bana twarashatse kandi ko hobaho amahigwe angana tufatiye ku ntara kuvuga igihugu cyose kandi habamo n'amahigwe dufatiye kubana bugwaruka bagizwe n'abahungu n'abakobwa
ababyeyi b'abana bagize amahigwe yo gutsinda ikibazo barashima uko iryo iganwa ryagenze ariko bagasaba abana bo mu byaro gushigikirwa kuruta uno muvyeyi ava mu ntara ya Bujumbura bahora bita Bujumbura rirare
icyo dusaba UNICEF murabona abana ubunye bakeneye gufatwa mu mugongo hari ibintu byinshi abana benshi usanga badafise nka cyane cyane nk'abana biga bava mu mitumba nta buryo bafise kare barabahamakaye adukaramu udukoresha tumwe tumwe ntatwa afise ugasanga umwana utwo yize nitwatundi nyene bataronka n'umusubiriramwe kubera uburyo buke utwo yize twatundi mu gatondo gushataha nitwatundi nyene hanyuma hari ikindi kintu nacyo usanga nk'abana babiri mu misozi ino nta matereviziyo baraba nta bimwe bya radio vacances aho bagira abana ino mu mitumba ntabyo ugasanga abana bamenye utugenda two kwishyura turaguye kwishyura gusa
abana bagize amahigwe yo gutsinda bazoca batangura inyigisho zijyanye n'umugabo kumenyesha makuru abazo kwibanda cyane cyane kugateka k'abana igitega Fidel Antoine Nsabimana kubw'ibijya Amerika.